Iri ni ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi hano i Washington DC, muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Mbahaye ikaze mu makuru yacu. Abarundi bifuza kwinjira mu gihugu cya Uganda berekeza muri Kenya n'ahandi bakomeje gukumirwa.
Abaganda barase kutugongera baranka kuturengana, bacha badusubiza inyuma. Ntituzi ngo twahogwe iki, batubwiye ngo nitugende tubwire perezida wacu Nkurunziza ngo yishikane ngo babivugane.
Numwe mu Barundi bakumirwa kwinjira mu gihugu cya Uganda bakoresheje umupaka wa Mutukura. Iyo nkuru n'izindi ziri mu myiteguro y'amatora mu Burundi ni mukanya gato. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugejwaho na Aloyce Bigirimana.
Urakoze Edith yahere ku Burundi. Akanama kaoni kajejwe gutohoza ivyaha vyabaye mu Burundi kavuga ko leta ya Perezida Nkurunziza Pierre iriko irakoresha ikandamiza. Batatu bagiza ku kanama bavuga ko iki atari kimenyetso ciza ku matora yimirije muri 2020. Mu cegeranyo cashikirijwe umurwi wa onijejwe iby'agateka ka muntu i Geneve jo ku munsi wa kabiri, ako kanama kagaragaje umubabaro ku ngingo Burundi bwafashe yo kugara ibiro vya oni bijejwe agateka ka muntu mu Burundi inyuma y'imyaka 2023 bikorera muri ico gihugu. Ako kanama kavuga ko amatora yo muri 2020 ashobora gutunganywa hisunzwe uruhagarara rwa politike rwabaye muri 2015, aho Perezida Nkurunziza yitoza mu kiringo kigira gatatu cateye amahane. Bavuga ko bafise ivyegeranyo vy'abayoboke b'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi baterwa ubwoba abafatwa hamwe n'abicwa. Ambasaderi ya maho Burundi muri ONU i Geneve Renovate Tabu yaranebaguye abagiza ku kanama, avuga ko ari abacangero bakorera abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi. Yaranse kwemerera raporo avuga ko yuzuye ibinyoma, ibitutsi kandi ishingiye kuri politike. Leta ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump iriko iranka kwemera gukurikiza kamo iterwa nabo mu gihugu canke mu makungu gasaba kw'indege nshasha yo mu bwoko bwa Boeing 737 MAX 8 ikorerwa muri Amerika ibuzwa kuguruka. Trump ari mu biganiro n'abategetsi ba kompanyi Boeing nk'uko byashikirijwe n'abategetsi mu biro vyiwe White House. Umuyobozi mukuru wa kompanyi Boeing Dennis Muhlenberg yaremereye Perezida Trump ejo kuwa kabiri ku indege y'iyo kompanyi yo mu bwoko bwa Boeing 737 MAX 8 ata kibazo na kimwe ifise co yibuza kuguruka. Ibiba inyuma y'impanuka indege ya Ethiopian Airlines 737 MAX 8 yabaye ku munsi w'Imana haheze umwanya muto ihagurutse ku kibuga c'indege c'i Addis Abeba hapfa abantu 157 inyuma y'amezi 5 yindi ndege y'ubwo bwoko nyene iguye mu ibahari ihagurutse i Jakarta muri Indonesia. Ingenzi 189 zose zarimwo zarafuye. Boeing yashikirije ejo kuwa kabiri ko ata mugambi wo guhagarika iyo ndege yo mu bwoko bwa MAX 8 kuguruka. Intumwa idasanzwe ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Venezuela Elliot Abrams avuga ko leta ya Trump igiye gushikiriza ibindi bihano ruhasha kuri Venezuela muri iyi ndwi. Nta siguro yatanze igihe yashikiriza ivyo ejo ku munsi wa kabiri murambabarira, ariko yavuze ko bizoba vyerekeye amabanki hamwe no guhagarika amaviza. Amerika iramaze gufatira ibihano abategetsi bajejwe umutekano, ishirahamwe rya leta ry'ibitoro hamwe na banke Venezuela isangiye n'Uburusiya. Abrams ashikirije ivyo inyuma y'aho umushikiranganji w'imigenderanire wa Amerika n'andi makungu Mike Pompeo atangarije ko Amerika yugaye ambasadi yayo i Caracas kandi itahukanye n'abakozi bose bari bagisigayeyo. Pompeo yavuze ko iyo ngingo ari ngaruka y'icuka kibi kiri muri Venezuela, ariko mumenye ko Perezida Maduro wa Venezuela yagiriza Amerika kwiriko irarondera kumukura ku butegetsi. Kardinali w'umunya Australia George Pell n'umutegetsi akomeye cyane i Vatikano yaraciriwe igifungo cy'imyaka 6 ku byaha bifatiye ku busambanyi. Uwo yahoze ari umukuru w'umuvy'ubutunzi i Vatikano kandi yari umuhanuzi wa Papa Francisco, aho guhohotera abahungu babiri babaririmvyi muri korale muri katedrali y'i Melbourne muri icyo gihugu cya Australia haraheze imyaka irenga 20. Ivyo byaha yagirizwa ko yabikoze haraheze haheze amezi make agenywe kuba Archbishop w'i Melbourne. Pele hamwe n'abamuburanira batekanya kunguruza ugo rubanza. Abategetsi ba Israeli barugaye ikibanza i Yerusalemu cyeranda ku Bayahudi no ku Bayisilamu ni nyuma yaho bombe iterewe ku kirindiro cy'igipolisi kiri muri ico kibanza. Igipolisi cyo kuwa kabiri cyaratanye mu mitwe n'abanyepalestina kuri ico kibanza. Abayahudi bavuga ko ari umusozi mweranda mu gihe abayisilamu bacita Haram al-Sharif canke urusengero rweranda. Abasengera bose barakuwe muri ico kibanza. Igipolisi kivuga ko congera kugurura kubasenga n'ingenzi kuri uyu wa gatatu. Iyugarwa gico kibanza ryaraniguwe n'abarongozi ba Isilamu mu bihugu byose bagwiriyemo ku isi. Intumwa y'ishyirahamwe mpuzamakungu ni mu karere ko mu buseruko bwo hagati mu butumwa bwa Twitter yasabye ko impande zose zigumya zigatekana.
Arakoze Aloyce Bigirimana utugejejeho amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Imwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi no kuri internet kuri www.radioyacu.com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Abasenateri bagize komisiyo y'imibereho myiza y'abaturage n'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda bari mu ngendo mu turere mu rwego rwo kugenzura ibibazo biri mu rwego rw'ubuzima. Mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda, iyi komisiyo yasanganijwe ikibazo cy'umwenda warenga miliyoni 300 ibitaro by'ako karere bifitiwe ukaba ubangamira imikorere yabyo. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Themistocle Mutijima.
Iyi myenda twatangije ni imyenda imaze igihe, dusanga igihe imaze hejuru y'imyaka 5-6, ariko usanga n'abaturage kuvurwa agatoroka itara kigenda.
Uwo ni Bwana Emmanuel Nsigaye, umuyobozi wungirije w'akarere ka Rusizi. Aharagaruka kuri uwo mwenda ibitaro bya Mibirizi na Gihundwe byombi byo muri ako karere biberewemo n'umwenda warenga miliyoni 300 mu mafaranga y'u Rwanda. Ibitaro bifitiwe na leta binyuze muri gahunda y'ubwisungane bw'abaturage mu kwivuza izwi nka mituelle de santé, ukaba ari uwa mbere y'umwaka w'2015 ubwo iyi gahunda yari igicungwa n'ubuyobozi bw'uturere. Kuva yimuriye mu kigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize kizwi nka RSSB, ayo mafaranga yagombaga kwishyurwa binyuze muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi, ariko kugezana n'ubu akaba atarishyurwa. Ibyo rero bigakomeza kugira ingaruka kuri serivisi ibitaro bitanga, zirimo no kutabasha kwishyura neza imiti baha abarwayi, nk'uko bisobanurwa na Bwana Placide Nshizirungu uyobora ibitaro bya Gihundwe.
Farmasi tuyifitiye ideni kandi rinini tugenda tugabanyaho, ariko birumvikana yuko hari icyo bidindiza, ari mu kubishyura vuba nabo bakeneye kurangura, ari no mu kugira ngo tugire n'izindi serivisi dutanga kuko ntagabe ari imiti gusa rega tuba tugomba no guhemba abakozi, kuvugurura inyubako, kongera umubare w'abakozi. Aya mafaranga yose agiye ataha mu buryo bwiza twakongera n'abakozi. Mu mwanya umuntu yakamaze ategereza kwa mukiya kubera ko n'abakozi biyongereye, hari byinshi cyane bidindiza ku buryo uko byagenda kose hari icyo bibangamira umusaruro dutanga.
Uretse ayo mafaranga aturuka ku birarane bya mituweli kandi hari n'undi mwenda warenga miliyoni 150 ibitaro bya Gihundwe na Mibirizi byombi bifitiwe n'abaturage bagiye bavurwa bakagenda batishyuye. Icyakora kuri ayayo, izi ntumwa za rubanda zikaba zasabye ubuyobozi bw'akarere gushyira imbaraga mu kuyishyuza kuko ari serivisi yahawe abaturage buyoboye. Senateri Ntawukuriryayo Jean Damascene ati:
"Mwe mwaramwumvitiye ibitaro bya Mibirizi miliyoni 100. Ntabwo nibaza yuko muri izi miliyoni 100 ntabwo mwumva ko ari abantu bashaka kwishyuza, ntabwo mwumva ko ari abantu bashaka kwishyuza cyane ko na mituweli bigaragara yuko nabo turacyafite ibibazo.
inama y'inama yarigeze yishara ati twebwe mu byo tubona bigaragara reka tujye mu ngengo y'imari mu ijana tugiye kuba tubaha 20 tubishye n'imana no muri abandi kanda njye ndidirekitori y'ibiganiro bitonda ijana mu nama ngo njyane aho hari umuwazi mu ishuri serivisi yari n'abandi.
Bwana Nsigaye Emmanuel ushinzwe imibereho myiza y'abaturage muri ako karere akavuga ko hari gahunda yari yo gukurikirana ayo y'abatoroka ibitaro.
Twasabye abayobozi b'ibitaro ko bagomba kujya batwohereza imyirondoro yabo tugakorana n'abayobozi b'imirenge kugira ngo babanze banagere no mu rugo rwa wa muturage tumenye wese koko uyu muntu ntabwo yishoboye. Nidusanga koko atishoboye icyo gihe azajya mu rwego rwo gufashwa mu buryo bwawe, ariko nibigaragara ko ari umwambuzi kuko ari abatabye ubwambuzi afite ibyaherwaho mu kwishyura icyo gihe twe tuzafatanya n'ubuyobozi twabasabye kujya batugezaho urwo rutonde rw'iyo myenda tugafatanya n'ubuyobozi bw'imirenge tukabafasha kwishyuza ibigaragara ko ari ukutishoboye tukabyishyura mu bufatanye n'abandi bafatanyabikorwa bose.
Uretse iki kibazo cy'umwenda munini utishyurwa mu bitaro bya leta n'amavuriro aha muri Rusizi, izi ntumwa za rubanda zanagaragarijwe cy'abakozi bakiri bake mu rwego rw'ubuzima, cyo kimwe n'ikibikorwa remezo by'uru rwego bidahagije bituma hari abaturage bakora ingendo ndende kandi zivunanye bajya gushaka serivisi za muganga. Madame Nyagahura Marguerite, Vice Perezida w'iyo komisiyo, akaba yabwiye Ijwi rya Amerika ko bagiye kubikorera ubuvugizi muri guverinoma.
Tuzakora ubuvugizi. Ibibazo byinshi batubwiye ntabwo bwo dushyira mu bikorwa. Ariko dukora ubuvugizi kuko bishinzwe muri guverinoma, tugaragaza imiterere y'ibibazo, tugirana ibiganiro n'inteko bagenzi bacu bose tukabiganiraho, tukabitindaho, tugasesengura, noneho tugatanga n'inzira tubona ibyo bibazo byakemuka.
Ikibazo cy'ibitaro bitishyurwa uko bikwiye sigishya mu Rwanda, kuko hari n'ahagiye hagaragara bamwe mu baturage bafatirirwa mu bitaro bakabuzwa gutaha nyuma yo kuvurwa bakabura ubwishyu, cyane cyane abatagira ubwishingizi bw'ubuzima na bumwe. Ni mu gihe umwenda wabivurije kuri mituelle de santé nibishyurirwa uruhare rwa kabaye rutangwa na leta kugiye nawo ukomeza kuba imbogamizi ku mikorere y'ibitaro bya leta, bisabwa kuzamura umubare w'amafaranga byinjiza mu rwego rwo kugabanya iyo bikenera turuka mu ngengo y'imari ya leta. Temistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na Kajyo Ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu Burundi, umuyobozi wa komisiyo y'igihugu y'amatora yahamagariye abayobozi b'amashyaka gukoresha imvugo zibereye mu bihe by'amatora biri imbere. Yabivugiye mu nama yamuhuje n'abayobozi b'amashyaka, ab'amashyirahamwe yigenga n'abo mu madini. Ibindi kuri iyi nkuru tubibaze umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanyanka uri i Bujumbura mu Burundi.
Umukuru w'umuguseni ari mu batanze ivyigwa muri iyo nama ya mbere itunganijwe n'abagize umurwi kuva bashinzwe amabanga. Pedro Caraveri Kazise yabwiye abamenyeshamakuru intumbero y'ugo ruganda.
Izi nyigisho intumbero yazo nuko zihumura abenegihugu, zibaha ubumenyi bukwiye, zibibutsa ibyerekeye intwaro rusange koko, kugira abazovyifatemo neza babizi ko gutora ni kimwe mu gushimangira intwaro rusange. Igihe abantu batazi intwaro rusange icyaricyo byo bagora gutora, nicyo gituma tubanza kubibutsa. Twavuze yuko mu ntwaro rusange abantu bamenya ko bangana, abantu bamenya ko bafise iteka rimwe, abantu bamenya ko bafise uburenganzira bumwe, bisigura yuko uburenganzira bw'umwe bugarukira aho bw'undi butangurira, kandi bose mu by'igihugu bibaraba bagenda baraje inama.
Ivyo vyigwa kubije no gutsimbataza intwaro rusange bije gutangwa, abitavye uruganda bagize ico baterereye bongera barabaza. Abdul Kasim Arongo w'umugambwe IPDS gamibanga yabajije igituma hari abajejwe intwaro batorohereza imwe mu migambwe yifuza gukorera mu karere bajejwe.
Muri kino gihe tuba twimirije amatora birashyugasanga barongoye imigambwe kubwe bw'igihugu mu ntara ku makomine hariho itegeko tutariko turumva kumwe itegeko rijanye n'ingene amanama atunganywa kimwe n'ibijanye n'imyerekano ugasanga twebanya migambo tuvyumva uko cyane tuzi yuko tumenyesha ibikorwa tugira turangura ariko abajeje intwaro nabo bakumva yuko tubasaba uruhushya ugacusanga turiko turakwegana kandi atariko byategerezwa kugenda huko gwiki kugira ngo iryo tegeko tujumve kumwe kugira ngo ntihabe ugukwegana maze yantwara rusangire turiko turifuza gutsimbataza mu gihugu cyacu tsimbatare by'ukuri
urungoye umurwi ujejwe amatora ku rwego rw'igihugu asanga atari umugwi arungoye ukiranura ayo matati
kugira ngo muri seni sitwe tuza kubira menyesha cyane uko byogenda ucaye byogenda ku mugambi gikuru ngaruka hahandi Nicha kiyago kugira ngo abantu bashike kunge n'ibintu bitegezwa kumera. Itegeko ririho nibaza ko bitohwanga. Yuko abantu bicaranye n'ivyo kwanga yuko bavyumva kumwe hanyuma bakabikurikiza.
Bamwe mu baserukiye imigambwe yemewe n'amategeko mu Burundi muri urwo Rwanda bashikirije n'amakenga kubijanye n'itegeko rigenga amatora bavuga ko ryateguwe batagishijwe inama bakabaza nimba mu Gwiseni uzisunga itegeko ritemewe na bose Nestor Giriku ishaka wo mu mugambwe Senele urongowe n'umushingamateka Gato Rwasa ari mu babajije ico kibazo
arimo abanje kutugira muti intwari bibereye igengwa n'ikiyago cy'amaho none ubwo muri ico kiyago cy'amaho muri iryo tegurwa ibwirizwa rizogenga amatora kwicho kiyago chamaho carabaye neza ubwo imigambwe yose yaragize ikivuga ko ubwo abarundi n'abarundi kazi bose baragize ico bashikiriza kuri iyo nteguro kugira ngo izoshike koko ari integuro bose biyumvamwo kandi izobatunganiriza kugira amatora agende neza
mu mugwiseri bavuga ko ico kibazo atanyishe tomo yibo gitangira komiseri Serge Ndayiregije umuri umugwi ujejwe amatora yanatanze n'icirwa yishura ico kibazo muri ano majambo
Serge n'abakozi banyu mwibanye migambwe mu gihe hoba atuvikanye ibirimwo twebwe ivyo ntaradufikira nimbere yo ko twabwo tikiyago vugana ikiyago n'ikindi muraba muje hamwe migambwe muhari byumvira ico muzokuramo ico muzoshiramo mukacumvikana ko inama nshinga mateka n'inkengo z'amateka ikagikwita ku rutoki nukuri twebwe ico tuzokora tuzokubahiriza amategeko muzoba mwadushikije mu gihe naho mutabyumvikanye ko seni nukuri ntashoboye kuca ku rubanza kuko siyo itegura ayo mateka seni ifise ibyo itegura biyerekeye
Petero Caravel kazi yise arongoye mu Gwiseni arahumuriza abibaza ko umugarongoye atacuri kurakora kandi igihe cy'amatora cegereje asigura ko ikiringo cy'amezi 18 gisigaye gikwiye kugira bitegure akavuga ko barindiriye kwitegeko rigenga amatora ritegwa ku mukono n'umukuru w'igihugu kugira nabo bashira habona ikirangaminsi cy'ibikorwa byerekeye amatora ya 2022 i Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
Banywanyi bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Abarundi bajya mu bihugu bya Kenya na Sudani y'Epfo banyuze ku mupaka wa Mutukura uri hagati ya Uganda na Tanzania bamaze igihe basubizwa inyuma n'igipolisi gishinzwe abinjira n'abasohoka mu gihugu cya Uganda abaganiriye n'Ijwi rya Amerika bemeza ko bagira igihombo kinini bagasaba leta guhagurukira icyo kibazo ni inkuru y'umunyamakuru Ijwi rya Amerika Eloge Willy Kaneza uri Nairobi
imodoka yari mu 48 harenganye abantu bane icyatangaje nuko nababa bafite imitayi bagiye kurangura mu Buganda batashobora kurengana
bora aba bakaja hamwe hagati y'ico gihugu cy'u Buganda n'iki gihugu cyacu cy'u Burundi kwa abantu turahahombera gose mu biteye ubwoba
iyi misore ibiri turuka mu makomene ya Bugendana na Mutaho mu ntara ya Gitega hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi iyi mu Barundi batari bake kuva mu kwezi kwa mbere uyu mwaka basubijwe inyuma bageze ku mpaka wa Mutukura bariko barengana baje mu bihugu vya Kenya na Sudan yepfo biganirwe rya Amerika vyababaye ko
jewe nahakurukiye Bujumbura kwa Sione ku tariki 19 zo kwa mbere turaza duca hariya muri Tanzania tugeze ku mupaka wa Tanzania no Buganda aho bita ku Mutukura abaganda barase kutugongera baranka kuturengana bacha badusubiza inyuma ntituzi ngo twahobwe iki ntakosa twari dufise kana vyangomba byinzira twese twari tubifise muga twikintu batubwiye ngo nitugende tubwire president wacu nkuru nziza ngo yishikane ngo babivugane twe nk'ivyo bintu muri make ntituzi ico bo babapfa
imodoka yari mu 48 harenganye abantu bane cyari kibabaje cyane nuko umuntu ari gushobora kwibaza ati none nibiki kumbure babanka gwagwaruka bavanga urugenda kubago ba kwiga inkuze nyibyigisirikare cyane nk'ibiki icatangaje nuko nababa bafite imitayi bagiye kurangura mu Buganda batashobora kurengana ico gihe haro twari kumwe yagiye muri immigration y'u Buganda arabaza cyabitumye bamubwiye ati ntacyo bashimye kuvugana nawe ati nasubira inyuma mabwire nkuru nziza avuge icyabitumye nubagira alternative yo kubaza ikibazo yarisika kuba yo gikimoko
abahungu bahejeje amashuri yisumbuye bagahitamo gusohokira muri Kenya nyuma yo kubura akazi wabo bavuga ko bamaramajwe no gusubizwa inyuma ata mpamvu bahawe
twarababaye cyane twabuze ngo tuyifata kuko iyo uvuye muhiru uva muhiru uziga waseze imiryango wagize iki twaramaramara no gusubira mu miryango hari usanga agatikiye agahawe n'umuvyeyi wiwe urabona ubu mu Burundi turamaramajwe tugashomera akavuga ati mwana anje akiragenda uhigira handi nikuvuga ari yagurije nkagaka urumva akabagahombye akubonye ugarutse nawe narira nkuko urize urumva ni ibintu bibabaje cyane twaramaramaye nacu cyane gose cyabwo uko tugira
ase tugihe wamenga kabisa mu gihugu twaciwe gose twaciwe uri yumvira n'ukuntu dosubira inyuma ukiyumvira ukuntu doshika muhira ubivuga biyumvira n'ukuntu udutungwa twaba waragurishije iki wamenga tubicibwa gose mu gihugu mwana kamenga mbere nta nabantu tukirimwo
twese imaramare bemeza kandi ko n'utwabo twahahombeye imbere yuko basubira kugerageza bakinjirira ku mpaka wa Gatuna babanje guca ku butaka bw'u Rwanda
narahombye kabisa bimwe biteye ubwoba kuri mvira navuye ku Gatumba nagurishije ibintu ngenda Bujumbura kurondera byangombwa iyo nitike yose nturira ndagenda gutabuza nitike kwa Sioni nyene tuhagirige turafata imodokari aho twari ni Bujumbura twari ahantu twaza turarya amafaranga ku Mutukura badusubije inyuma hose baturadusubije inyuma umva twarya amafaranga twari batwararondeye ibana turahombe bimwe byahatake
ubuserukire Burundi muri Kenya ambasadori Remi baramama sigura ku kibazo cy'abarundi bankirwa kwinjirira ku mpaka wa Mutukura kizwi yemeza mugabo ko kigiye kurangira vuba
byukuri si kibazo cy'amaho icyo naho bavuga ko ari kibazo ntikizwi na leta y'u Buganda nabiyadukiza bagagira iyo nyifato kumvo zibiri cyanke zitatu harimo yuko bo bahenda henda bakagira icyo baronse ubwa kabiri harimo ibyo bavuga ngo nagashavu gafatiye mu gihe abaganda b'abaskuti bagira baje Burundi ibyavuzwe mwaravyumvise ko twebwe twiyumvire ko byoba ngoma ko bubahiriza amategeko y'ibihugu mu bijyanye no kugenda umuntu yitwaje kigwanisho rero Burundi bakaba bwarafashije nyifata ubwishimikije amategeko hari mu baganda bari baherekeje abo bantu batabyakiriye neza batwawe n'agashavu ni nabo rimwe na rimwe usanga bihishije hirya no hino bagatanga amategeko muri abacanye bariya bakaca batera ibibazo abarundi bari mu ngendo ariko si igihugu cy'u Buganda cyagiye kibitegekanya nta kibazo kiri hagati y'igihugu cy'u Buganda n'u Burundi baratwigeje neza yuko vuba bwango tutazosubira kumva ibyo bibazo
abarundi batanguye kubuzwa ku bwinshi kwinjirira ku mpaka wa Mutukura kuva mu kwezi kwa mbere uyu mwaka ni nyuma yaho hagati mu kwezi kwa 12 umwaka uheze Burundi bwankiye kurengana umupaka wa Kobero mu buraruko bushira ubuseruko bw'ico gihugu ku rubibe rwacu na Tanzania urwaruka rw'abaganda n'abaganda kazi bo mu hari wa Baskut rwari rugiye mu ihwaniro ry'akarere mu ntara ya Gitega ico gihe abajejwe binjira n'abasohoka mu gihugu basiguye ko bamwe mu bari baherekeje urwaruka bari bitwaje ibirwanisho muri iyi myaka itatu iheze abarundi batari bake basohokira muri Kenya na Sudan yepfo muri Kenya uretse abakora mu gisata cy'amagara y'abantu cyane cyane abaganga hari n'abakora utuzi duto duto nko kubaka kumwa gufasha bubaka abazamu bakora mu mazu hamwe n'urudandazwa rwo mu ibarabara eroje buri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika.
Muri Republika iharanira demokrasi ya Kongo, bamwe mu bagore bo mu nkambi ya Mulongwe iri muri teritwari ya Fizi intara ya Kivu y'Epfo bavuga ko bahangayikishijwe n'abagabo babata bakajya gushaka abandi kubera ikibazo cy'ubukene buba buri mu nkambi. Ni inkuru y'umunyamakuru Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri mu nkambi ya Mulongwe.
Muri inkambi ya Murongwe iri mu majyepfo y'umujyi wa Baraka ari mu z'abarundi zigera ku 8,000 aravuga ikibazo cy'abagabo batabagore babo bakajya gushaka abandi bakobwa bakiri batoya n'abagore bafite amafaranga, kuko byemezwa na bamwe mu bagore bo muri inkambi bagiye bahura n'ibibazo byo gutandukana n'abagabo babo.
Ko muravana i Burundi mwarazananye nk'akarorero mukaza mufise abana batanu batandatu hariho n'uruvu i Burundi yajyara umwe ari umutayigange atagira umugabo araronka ibyo bintu ashobora kwikoramwo akisiga akipodora nawe ufise abana kuko amasabuni bayaduha twakinye isabuni yo kumesa kugira uronke isabuni ugacubiora kuri yapfu bagupokeje ukagura agasabuni agiye agatembera agacabona wa mugore yisize yikoze atangura kuza baragiana ubuhabara acaguta cagenda kuri wa mugore batavyaranye witwaranaho muri CNR kubera ariyo migenzo yino usanga bafite agore batatu bane batanu akubwira ati genda ugume mu bana nacu tugufashamwo ugacutaha ugacumara maru ugacutaha kizimana rugaza gusuma ukanuka gasona uronka matayi uha abantu ugacuguma ngaho ariko kubwisha abagore turahangayitse cyane kubwa abagabo twazananye.
Iki kibazo cy'abagabo n'abagore batandukana cyeze muri inkambi kigaragara kandi mu miryango yagiye ihunga mu bihe bitandukanye, aho usanga umugabo yarahunze agasiga umugore mu gihugu cy'u Burundi, umugore yamusanga muri Congo agasanga yarashatse undi mugore, bityo bikaba intandaro yo gutandukana kw'abashakanye nk'uko bitangazwa na Sadiki Ndikumana, umugabo umaze imyaka ibiri muri iyi nkambi.
Kuko n'umugore afite umugabo ngaha hagize n'akantu bakorogana na gatoya amutuka amubwira ko ataca mu mariye ahubwo ugize mu mari yari yaserewe wabamutunze bivana n'icyo nyene bari bakuye ahubwo kugira amaformasiyo menshi yo kugira abahanura abagore babandanye kubaha abagabo babo bavanye mu Burundi. Niyo mvo niniya ituma nabo bagabo baca baheba abo bagore baba bafise bagatora abandi bagore bashobora kububaha mu bundi muri ubwo buryo.
Ariko abagore nibo bavuga ngo murabate
cyane cyane bivana n'akagaye k'abagore, umugore murashobora kubana imitsi myinshi rakwihanganiye mugamaze kugera ngaha akabona aronka byose agaca shaka rero gucasohoka kugaya muntacu mufasha ngo hasere niyi mufasha mu nzira yibwa mugabo nawe agaca shavura akacarondera wa wundi abona ko bategerezwa guhuza.
Ese ni ku umuyobozi userukira impuzo z'abarundi mu nkambi ya Murongwe bwana Bigira Imana Remi Matias avuga kuri iki kibazo cy'abagabo n'abagore bati ngo zabo bakajya gushaka no gushaka
cyane cyane imanza zabo turazakira ku bwinshi inacho gikorwa cyane cyane dukora turagerageza kubahuza abagore n'abagabo abumvise impanuro tukabakazakira bakongera akabana nk'imiryango yari yatandukanye mu gihe habaye n'amatate yo kutumvikana mu ngo, icyo gikorwa turagikora atangorane n'imwe tukabumvikanisha bakabana amahoro.
Aba bagore abagabo babo bata bavuga yuko bahura n'ibibazo byinshi muri inkambi mu gihe hari abagabo batabagore babo bakajyana n'udukariti umuryango wari usanzwe uhahiraho. Uyu n'uzamukunda Beatrice umugore wo muri inkambi.
Ni ukuri ubuzima bwo ngabo bagore bumeze nabi kubera n'amahirwe nko kwisiga kugura amavuta amerika ndambire bamwe tugenda ukonyene miguru wazi abandi bitenge bace tugenda byaratabwa rutini nyuma ni ngorane n'ukuri.
Mwamenya yuko nta mubare nyawo w'abagabo batingo zabo bakajya gushaka abandi bagore wari watangazwa, kuko hari abatabagore babo nyuma y'amezi atanu bakongera bakabana abandi nabo bagatabagore babo bakajya gushaka mu bakongomani batuye hanze y'inkambi yobo bagiye gutera ibiraka. Bedatse ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika Imurongo yo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Shuti mwarimu duteze amatwi igice cya mbere cy'ibiganiro byacu byo muri iki gitondo nahakirangiriye. Mu izina ry'abagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi, nshimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro. Wabishize hamwe ni Fatuma Alimasi Kalala, amakuru yo hirya no hino ku isi mwayagejejweho na Aloyz Bigirimana, nawo kuri mikro mwari kumwe nanjye Edi Rwema. Mukomeze muryoherwe n'ibiganiro by'Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.